Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Mudasigara.
Mwiriwe nchuti na mwe wakunzi wa radio Inzamba gateka kawe muduteze yomi tubahani kazi mu makuru yokuru yu mosi wagatatu turigene kerezo jami yungu ni chenda kigara mamua kawe humbibi na mirungu bibi narimwe na yoko wateguri ya gizwe ningi ngunguru nguru zikulikira kunchura ya mbere kuva ashitse ku butegetsi Varisitu Ndayishimiye yemanze mu kiganiro yabamenyesha makuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatatu ko hari abantu banyuruzwa mu gihugu arongoye ariko natomora abakorera ayo mabi abarundi mu mugambi ndondeza bishiramwe pokode bati iyo ni ntambwe kubona yemera ko hari abantu banyuruzwa muraza kuvyumva mugisata cy'amagara y'abantu naho abagwayi batogwa umugera wa COVID-19 mu ntara ya Kayanza baratabaza leta kubaronsa imiti vura ibimenyetso bya COVID-19 kubera batayironswa nk'uko bikwiye imiryango yabo bagwayi ifise impungenge ko ababo bashobora gusinzikara atagikozwe nayo mubijanye nagateka kazi na muntu amakenga ni menshi mubabanyi b'umuryango w'abantu bubakanye bo mu gisagara cya Rumonge bamaze iminsi itatu bafunzwe umugore wenyene niwe azwi ahafungiwe nayo umugabo akaba yajanywe ahantu hataramenyekana n'urongoye iperereza mu ntara ya Rumonge kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa nongera kubaha ikaze muri aya makuru duhera mu gisagara cya Bujumbura. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aremanga ko hari abantu banyuruzwa mu Burundi ariko akavuga ko abo bantu banyuruzwa n'imigwi y'iterabwoba ikabikora kugira ngo byitirigwe ubutegetsi. Ibyo yabivugiye mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatatu yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu Pacifique ni nahazwa arongoye umugambi ndondeza w'ishyirahamwe Fokode avuga ko umukuru w'igihugu yateye intambwe ko asigaye yemera ko hari abantu banyuruzwa kuko haraciye iminsi avuga ko atabantu banyuruzwa mu gihugu Idonido na Beni Akserakana.
Muri icyo kiganiro umukuru w'igihugu Ndayishimiye yagiranye n'abanyagihugu aremera ko hariho imigwi iterabwoba mu gihugu kandi ngo batari bake baramaze gufatwa. Akavuga ko ababikora ari abashaka guhishusho mbi igihugu mu gushaka kwerekana ko abo bantu babugwa irengero baba banyurujwe n'inzego z'igihugu.
Uwo mugwi tuguma tuhiga kandi hari abamaze gufatwa. Twarasanze mbere hariho n'abajeje umutekano barimo kuko harimo nk'abantu bajya banyuruza umuntu hajya mu kigobe igihe kimwe arabyumvise hanyuma tugira Imana abajeje umutekano baja gutabara birutse acho asanga harimo umupolisi nico bitubona abaca bahindukiza ngo ni umurongozi w'igihugu none umurongozi w'igihugu bwo ariko bwa bikoze bwagaruka guhiga abo bantu kandi abafashwe bagafatwa ya migwi y'iterabwoba rero irabaho ikanyuruza abantu kugira ngo bagire iterabwoba mu gihugu.
Pacifique Nini Nahazwe arongoye umugambi ndondeza w'ishyirahamwe Fokode avuga ko umukuru w'igihugu yateye intambwe ntoya mukwemera ko hari abantu banyuruzwa. Hari haciye amezi atanu President Ndayishimiye mu kiganiro yatanze mu radio y'Abafaransa RFI yari yavuze ko ata abantu babugwa irengero mu gihugu, aba bataboneka ari abagiye kwinyegeza mu gihugu cy'u Rwanda.
Uyu munsi yahinduye gato kuko yemeye ko hariho abantu banyuruzwa, yongera navuga ko mu banyuruza harimwo abo mu nzego z'umutekano. Busiga isigaye twebwe tutashimye na gato nuko mu mvugo yiwe ari imvugo y'igipfungu utumva neza ibyo ariko aravuga ibyo aribyo. Yavuze ngo abanyuruzwa banyuruzwa n'imigwi y'iterabwoba. Iyo migwi y'iterabwoba ntiyayivuze iyo ari yo. Muri icyo gihe niyongeye kandi ngo navuge abo bantu banyuruzwa abaribo. Muri icyo gihe rero bica bigumara igipfungu kuko twe nk'umatohoza dukora nk'ibyabaye muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Urwego rwa mbere rwagiye imbere mu byo kunyuruza abantu rwabaye iperereza rya gisirikare. Kira noneho n'abantu tuzi banapfunzwe uyu munsi bagirizwa ibyo kunyuruza abantu ni Lieutenant Colonel Libert niyo nkuru icegera cy'umukuru iperereza ry'igisirikare, ni bamwe mu bisongerezo by'intwazangabo bakorera mu iperereza rya gisirikare. Dufise amakuru ko bamaze hafi amezi abiri bapfungiwe hariya muri documentation kandi bagirizwa ibyo kunyuruza abantu urumva muri ico gihe avuze ko abanyuruzwa batwagwa n'inzego ziterabwoba yo bashatse kutubwira ko iperereza rya gisirikare byahindutse akagukiterabwoba
Pacifique nini nahazwe avuga ko muri uyu mwaka ugiye kurangira iperereza ry'igisirikare ariyo ryafashe ya mbere mu kunyuruza abantu kandi rikaba ryakoresha uburyo butanzwe na bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD FDD Pacifique nini nahazwe akibaza nimba iyo migwi iterabwoba umukuru w'igihugu avuga ari izo ndongozi canke abo bakozi bo mu iperereza n'imbonera kure tagaye ko aribo banyuruje abantu muri uyu mwaka
Nayo abanyororo baheruka guhitanwa n'umuriro mu ibohero rya Gitega umukuru w'igihugu aremeza ko bahambanywe iteka ivyo yabishikirije muri ico kiganiro nyene mu gisagara cya Bujumbura mu ishyirahamwe Rukristu Akate Burundi bakurikirana hafi ubuzima bw'abanyororo mu mabohero baratangazwa no kumva umukuru w'igihugu yita iteka guhamba ijoro atamiryango yababuze ihari idonidona Jean-Marie Ndabashinze
gusa kubera wa mutima wa mutima wo kuvuga nabi gusa igihugu nibabahanze nibageze n'ubu ubesha makuru
uyu ni Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijwi rikarishe yariko yishura kibazo cabajijwe kubijanye n'umuriro wadutse mu ibohorero rukuru rya Gitega kugenekereza rya Rugarama uno mwaka Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yafashe nk'umwangushi wabajije icyo kibazo mbere acavuga yuko ashobora kuba ari mu bakwiragiza ibihuha bandika iceye Burundi acabona no kwemeza yuko abapfuye bahambanye iteka izuba riva n'igisabisho cyo kubahereza Imana cavuzwe
hari abarundi bifurize kibi gusa Burundi batipfuze iciza muvuze yuko bataravubwa mushaka ndakuduka naje kukwereka ahimba ziri ahubwo kwatabyuze Jenda kwa kamurunda taziko, bafu wanwe iteka. Niki menya amenya, niki sabisho chara putu. Mugabo ubunyene, uralesha makumusha wa uwa zako chene nazi. Na menye uzi mabigi huku. Ngilango mwase kumhima. Mwombe kwa tazi uzi mabigi huku. Harimwe mwizi kundush.
Nishira hamwe akate Burundi bumvise byashikizwe n'umukuru w'igihugu ngo baguye mu gahundwe kuko ayo maziko avugwa atigezaba ishira hamwe akate Burundi rikurikiranira hafi ubuzima bw'abanyororo rikamenyesha ko amakuru bafise yemeza ko ibisigarira by'abanyororo byahambwe mu ijoro kandi mu mpisho Jean Claude ntiburi umunsi arongoye igisata cy'amategeko mu ishira hamwe akate Burundi
Tuli kibazo abarundi benshi gushikuno munsi bibaza bishobora kwerekana aho umwenga leta arishikiri yagiriza kuko inkuru twebwe turonka kandi zemezwa n'abatari bake nuko abo bantu bagiye guhambwa ijoro bagahambwa atababo bari kumwe none uko kuhamba niteka twovuga gute yuko koba kwarabaye imiryango y'ababuriya babo itashoboye kwashika bega ako gateka kuwa wahaye abo bantu bahitanywe n'uwo muriro
Ishirahamwe akati Burundi ribandanya risaba amatohoza yigenga kucatumye haduka umuriro mu bohero rikuru rya Gitega ugatikiza inganda mukamenya yuko umukuru w'igihugu mu kiganiro yahaye abanyagihugu yavuze ko abanyororo 46 aribo baharugwa mu bahitanywe n'uwo muriro
arakoze na Jean-Marie Ndabashinze tukiri mu bijanye n'agateka kazina muntu umugabo n'umugore wiwe bo mu gisagara cha Minago muri komine n'intara ya Rumonge barapfunzwe kuva kuri uyu w'Imana uheze umukenyezi afungiwe mu gasho kwa komisariya y'igipolisi ya Rumonge umugabo wiwe nawe bari bafatiwe rimwe yajanywe n'urongo y'iperereza mu Rumonge mu kibanza kitaramenyekana ababanyi b'uwo muryango bafise impungenge ku mutekano w'abafashwe n'inkuru twateguriwe na Trifine Kaniwabo
Abafashwe ni Kanezius Nsabimana n'umufasoni wiwe na Dine Munezero bahagaritswe n'utwara igisata cy'iperereza mu ntara ya Rumonge Michel Ndikuriyo kuw'Imana uheze mu Minago aho basanzwe baba muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi amasoko ya radio Inzamba gateka kawe avuga ko bafashwe nk'igihe cy'isaha 3 z'igitondo icyo bafatiwe kikaba kugeza n'ubu kitaramenyekana
abanyamadoka muri polisi cy'iperereza kugeza cy'umumonge hariho amasaha 3 ushika ku zone akaba polisi rero baca kurwa kugwa kugwa kwakane virus na nadine arasaka barafata barabaka telefone barasaka inzu yose hanyuma bahejeje bakagenda batwaye bacana mu mumonge nta kintu kiriranga cyo gusaka byahari nta rupapuro bari bazanye bacu kunyene batuze kunyene gisigaje tumenye ikosa babakoze ushyira aya mango rero nta n'umwe aratamenye icyo bakoze kandi nta n'umwe arataha
bagifatwa batanguye gufungirwa bose hamwe mu gashoka komisariya y'igipolisi ya Rumonge inyuma y'umutaga kuri uwo munsi wa mungu nyene Kanezis Nsabimana yaciye akugwa muri ako gasho ajanwa ubutarariye mu kibanza kugeza n'ubu kitaramenyekana amakuru atangwa na bamwe mu bapolisi avuga ko yoba yajanwe gufungirwa mu gasho k'iperereza ibujumbura abanyagihugu bo mu Minago baranegura ingendo y'inzego zikoresha mu gufata abantu bakekwa kw'ivyaha muri bino bihe
twumva ngo umugabo Kanezis wacaje mujana gujumbura ariko umugore wewe arashaye mu Rumonge nagiye mu Minago twasaba no kuri uko ibintu byo kuza umuntu afatwa menga na gacaga shakinka ko imiswi cyo kabanuka nimba ari umuntu aba yakotse kosa ikaca mu nzira ibindi bicamwo gafatwa gahano n'amategeko yego biciye mu nzira itomoye yuba ku mutima atakwiba barasana guye umutima umuntu usanje cyo twasaba
amakuru aza mu gipolisi abandanya avuga ko umukenyezi wa Kanezis Nsabimana yabajijwe ku ngendo nyinshi umugabo wiwe akora mu gisagara cha Bujumbura abegereye uwo muryango baratewe impungenge n'ihagarikwa ry'uwo mugabo n'umukenyezi wiwe bakaba bafise kandi amakenga ku mutekano wabo radio inzamba gateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone Michel Ndikuriyo arongoye iperereza mu ntara ya Rumonge hamwe na consolateur Nitunga Buramatari w'iyo ntara ngo bagire ico bashikirije ku ifatwa ry'uwo mugabo n'umukenyezi wiwe ariko ntitwashoboye kubaronka
arakoze Trifine Ekani wabo muri cyo gisata nyene mu ntara ya Makamba kuri inkuru iciye ku masonga abanyeshuri batanu mu bariko bakora ikibazo cyo kwinjira mu gipolisi mu rwego rwa polisi bato bato bahagaritswe mu gihe bariko barakora ikibazo mu ntara ya Makamba nkuko bivugwa na bamwe mu bariko barakora icyo kibazo abo bahagaritswe ngo bamwe bafashwe bariko barakoreranira ikibazo abandi ngo hari n'abakorera abandi kandi bataje murabo batanu batatu ngo bavuka muri commune Kibago babiri muri commune Kayogoro ugira gatandatu nawe ava muri commune Kibago akaba yaciye ayanyagara hunga mu gihe yabona ko abandi batanguye guhagarikwa abo bahagaritswe bose bakaba baciye bakugwa aho bari ko barakorera ku ishure ry'akarorero rya Makamba bajanwa mu gasho k'igipolisi ngaho muri commune Makamba nkuko bivugwa na bamwe mu miryango yabo bahagaritswe abari biyandikishije mu rwego rwa polisi bato bato bakaba bose hamwe mu ntara ya Makamba ari 110 nkuko amakuru dukura ngaho abivuga mu gisata cy'ubutungane naho kuri inkuru nyene cyeye ku masonga ugufungwa amezi 8 no kuri ihadabu ry'amafaranga 1000 nico gihano sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi yarayiciriye kuri uyu wa kabiri uwitwa Deo Kagabo avuka muri zone Mparamirundi commune Busiga n'intara ya Ngozi nyuma yaho yagiwe n'icyaha cyo kuba yaragararije itegeko ry'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu mu kurwanya indongozi z'ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi aho Imparamirundi kandi arizo zemewe n'amategeko yarongeye yagirizwa n'icyaha cyo kuba yarakubise pasitori Sengiyumva umwe mu ndongozi z'iryo shengero Deo Kagabo nawe nyine asanzwe asengamwo abandi bagenzi be aribo Moyize Simba Ndumwe François Bigirimana na Onesforo Sinamenye iyo sentare yabahanishije ugufungwa amezi 5 no kuriha umwe umwe wese ihadabu ry'amafaranga 1000 y'amarundi kuko bagiwe n'icaha cyo kugumuka ivyo byaha bakaba babikoze ku igenekezo rya 2025 kwigarama uno mwaka mu gihe bari mu rusengero mu masengesho muriko mukurikira amakuru kuri radio inzamba gateka kawe muke kuri we statu akaburungu inzamba kaburungu ohge mukanya tuja mujanye namagara y'abantu
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa corona virus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijijwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke
akana akamo ka radio inzamba agateka kawe
imyidogo ni nyinshi mu bagwayi basanganwe umugira wa corona mu ntara ya Kayanza bavuga ko badahabwa imiti ikwiye yo kuvura ibimenyetso bya COVID-19 bagategekwa kuba barafata ibonetse mu kuringira ko iyindi iboneka ibitorohera abo baba bagwaye bakaba bafise impungenge z'uko amagara yabo ashobora gusinzikara abo bagwayi basaba leta kuronsa amavuriyo yose iyo ntara imiti yose ikenewe kuri abo bagwayi idonido na Vanessa Muhiteka
Mu bibazo bitandukanye bipimirwa mu uyu mugira abantu baza kubwishi nk'uko biboneka mu bitaro bikuru bya Kayanza nubwo baje ari benshi umuntu umwe wenyine akorera mu koninire ni wajejwe gupima iyo ndwara hakaba n'uyundi akorera mu kazu k'ihema ajejwe gutanga imiti kuko basanganye uwo mugira ubwo bwinshi bw'abaza kwipimisha bugatuma inyishu bazironswa batevye aha bamenyesha ko nk'umuntu ashobora gutonda kuva igihe cy'isaha zibiri zo mu gitondo akazoroswa inyishu hagati y'isaha 10 na 11 zo kumugoroba
aha masi nka saa 5 sanze hari murongo muremure kandi kuva mu gitondo nta gahengo karaboneka abantu bagumye ari benshi cyane ikindi naco abapima bari bakwiye kubongereza kuko nk'uno munsi bapima babiri nabo gupima abantu bari bahari bona arico gituma batavansa ngo bagabanuke
ikindi naco nuko abatowe ko bagwaye babaha imiti yo kugabanya ibimenyetso by'iyo ndwara idakwiye biturutse ku bukene bwayo burangwa ku mavuriro yabigenewe nko mu miti itanu itegerezwa guhabwa umugwayi ariyo azithromycine zinc vitamin C mectizane na hydrochloroquine harabahabwa nk'umwe canke ibiri gusa muri iyo yose
kuko bayi ntoye ariko ukuntu biriko biragenda je banyandikiye imiti itanu mugomo itanu bampaye umwe wonye iyindi ne yose ntayo naronse bambwiye yuko nzogaruka ejo canke hirya y'ejo ngo yabonetse rero numva mu kurindira kugira sinsinzikare cane ngira nje kubariza mu mafarumasi ndabe yuko haraho noronka n'umwe muri iyi basi kugira mbe ndafata ibiri iri kumwe
abo nabo bagasaba bijejwe ko imiti yo kwama ihari kugira umugwayi agende yitahanye kandi ayifatiye rimwe kugira amagara yiwe ntasinzikare
twobasaba rwose ko ahubwo nyine iyo miti yoboneka kuko iyi ndwara yabaye ndanse rwose ko abantu ni benshi rwose bayigwaye ni benshi cyane umva iyo miti bita cizi yaboneka yose ukwiri je ndabona no gufata uzopfa n'ukuri
mukamenya ko ibikorwa byo gupima umugire wa corona biba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu
Vanessa Muhiteka tukiri muri iyo ntara nyene ya Kayanza kuri inkuru iciye ku masonga imvura y'igihuhusi yaguye ku muhingamo ku munsi wa mbere no kuri uyu wa kabiri uheze muri komine Gahombo yarononye imirima y'ibitegwa itari mike ku musozi wa Nzewe n'iyindi vyegeranye nk'uko ntunzwe nayo Sylvestre Mustane w'iyo komine bimenyesha iyo mvura yononye amahegitari 50 y'imirima ahanini y'ibigori ibiharage n'ibiraya n'amahegitari 5 y'imirima y'ibitoke iruhande y'ivyo ibirasi bitatu n'ubwiherero byo kwishure shingiro vya Nzewe amabati yarabisakaye yaragurutse eka n'igice cya Sikirisare ya paruwasi ya Rukago naco nyene caraguruwe n'umuyaga abanyagihugu bahuye n'ivyo vyago ubu bakaba batagirayo bacira nayo bamira bagasaba abagira neza kubagarukira ko imvukira nazo zo muri komine zigategwa kamo niyo ndongozi kugira ico ziterereye mu gusanura ibirasi ivyagurutse muri kino gihe abanyeshure buca basubira kwishure musozera aya makuru twabateguriye ibikorwa bikoregwa kwibarabara ryitiriwe wa 2028 munyoyo mu gisagara cha Bujumbura birahungabana kuva hatangujwe igikorane na leta y'Ibujumbura ku kibuga cha ETS Kamenge nkuko bivugwa n'abahakorera hamwe n'abaca kuri iryo barabara abapolisi n'abasirikare bacungera abategetsi bajya canke bava muri ico gikorane barabatera ubwoba bakana baturubika ni inkuru tubaza Frank Ekaz
abo banyagihugu bavuga ko abo bapolisi babatuka bakabaturubika mu gihe baba batarashika aho binyegeza mu tubarabara twinjira kuri iryo gitiriwe wa 2028 munyonyo canke ahari inyubako bashobora kwinyegezamwo nk'uko babitegekwa n'abo bapolisi n'abasirikare baba ariko baracungera umutekano w'abo bategetsi bagiye mu gikorane categuwe na leta ibikorwa by'abo banyagihugu bigahagarara nkuko byemezwa na bamwe mu baganiriye na radio Inzamba
kana ko hari ingingo zavuga ko igihe abikanijwe amasengesho ariko bera kuri ETS Kamenge kuva ko amasengesho atangaje isaha hashingiwe idwarariro umanya mani ni barijiriye rivirwa na afrika na polisi bari mu gacunga inzego ico kinga rero no kuvu bavira mu barabara basanga cyane cyane n'ikintu gitatu bakiriza gusenga bazitegetse ko tugenda tukava mu barabara
iyo abo bategetsi hageze ko bataha igikorane giheze barasubira bagahagarika ibikorwa byabo kugira abo bategetsi barengane
iyo ishashe ishira kandi mu gihe gutaha ariko bataha baravuga abantu kurengana bakandi mutima abantu abasirikare na polisi bakabwira ko bakenda kujya kure kure cyane niba barabakana barabahiga abapolisi nabo bashobora iyo niho bari ubona ko ari biteye ubwoba
abo banyagihugu baratangazwa n'iyo nyifato y'abapolisi n'abasirikare mu gihe Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yaheruka kumenyesha ko abategetsi bo kuyegereza abanyagihugu aho kubigizayo kubera amabanga bashinzwe hari ku munsi wa gatanu bucahimbazwa Noeli ariko yipfurizanya n'abajejwe umutekano umwaka mushasha
arakoze na Frank Ekaze akabari no kuri inkuru duce dusozera ko ano makuru twa twabateguriye nkengurukire mwebwe mwese mwayakurikiye bakoze bagenzanje bafashije kwegeranya ano makuru bafemda sigana mugira amahoro iwanyu no mubanyu atangwa n'ubuhoraho naho utaha.